Gakuza.
Tunywere mu Gakuza nurukurikirane gudukino mutegurirwa mugashikirizwa n'umuhari uharanira gateka kazi na muntu rigiteka. Tuvuga kubiriho twigisha dukebura tugahanura. Muzokwama mudukurikirana ku munsi w'Imana biciye ku muhora wa WhatsApp guteranya amajana 256 amajana 71 ijana na 78 amajana 261 sit wezi 3 akaburungu league agakwego iteka akaburungu bi Facebook league iteka tweet @ league iteka
yo mbega heki
so
wabanye ko dusanze na miheze uno musi musitanteri ya inyarukije kweri
ahubwo reka twigumira hanyene ntava bara ko tutayitatse ngabaje ba king baratubwira izo bavuze reka nicarire
ego shaka ndura bitoye reka tubabaze hari gihe wosanga hari ibitura
mbega heki
so
mwana rasi yana magiri ngaha nyine
ego byashitse
ubure mutigese ratuma kwinama mukikiri heze
Oh, oye kingi nawe.
Niki.
None wowe nuzi ko hari gihe bigorana.
Oya ha. Ivyo bintu bigira abasinda bibazo sivyo. Kwanza ivyo batubwiye biraba bamwibye nyine.
Nawe nyine batovye.
Kenza buhora shaji power. None wewe ugomba urushe gushavura mustanteri yari karayigirisha. Tubwira ari ivyo wabuze.
Umviriza. Batubwiye kumwe wese kaza kuvunga bungo umutekano ahereri.
Nene
wowe. Ndizabwire neza. Hagize nagasubira kubyogora ngaha mu komini wacu tuzoronda muri bene bamwebye nyine
n'abatofye nyine
tabina
nabo nyine
ivyo nivyo yababwiye canke nivyo wivugiye gakuba
niko yavuze
eh hamba baje kubagira ko amatohoza mugatomura kwivugisha ngo barabarenganye
eh
ahubwo ndababa kubona sitsi nami heze mustane hari cyo nari kumwibariza
wari kumwaze kiwiwe hehe
Beko tutsayi watu hara abantu batunze ibigwanisho batafite ubusa umva umutekano wone kagute
sigaho sigaho uwo bakubaza bo berekana
eko
batabukwegera
uvuga ibyutisha
utikiga gipawo aha woharira ko atabantu batunze ibigwanisho
uvuze bangahe
wabyanka wabyemera ababijejwe badahagurutse ngo baki ibigwanisho abo bose babitunze batabifite uruhusha amahoro n'umutekano biracari kure nk'ukwezi
ahora hari
Tunywere mu Gakuza